nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bella Gloria Kintore Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa mbere genekerezo rya 2022 ntwara ne umwaka wa 2021 nakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ishyirahamwe IDHB ridoma urutoke kubari mu nzego z'umutekano kuba bafise uruhara mu ihohoterwa rya kiremwa muntu tuzakubisanga mu cegeranyo ryasohoye kuri uyu wa mbere abantu babiri be namazu arenga 250 nibo bahitanwe n'imvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu w'Imana twabateguriye muri ano makuru Naye mukisata cy'impunzi urunani rw'amashyirahamwe haranira agateka k'impunzi ruriyamiriza ihohoterwa ririko rirakorerwa impunzi z'inyarugusu ni mu gihugu cya Tanzania muri ano makuru tukaza kumva icegera cy'umukuru urunani CBDH Vikare Kazi
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaha mwiriwe abantu babiri baraye bapfuye inzu nazo zirenga 250 ziraguruka biturutse kumvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu w'Imana mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi abanyagihugu bahuye n'ivyo byago bavuga ko ibintu biriko birahitanwa n'imvura byabaye umurengera bagasaba leta kugira ici koze kugira ize irakingira abanyagihugu ni inkuru tubaza parfait mudasigana
Nkuko amakuru dukora mu gisagara cha Bujumbura abimenyesha iyo mvura yatanguye kugwa nk'igihe cy'isaha 10 n'inusu z'umuhingamo muri quartier Gisio yo muri zone ya Kanyosha umwigeme yahora yiga mu gisata cy'ubuvuzi mu mwaka wa 4 yari yitabye Imana nkuko abanyagihugu bo muri iyo quartier babivuga ibyo byabaye mu gihe yariko aragerageza gusohoka inzu kubera ubwoba bw'iyo mvura aranyerera afata igiti cy'amatara kiriko urutsinga cyahenutse aca aracikana ubwo nyene Undi muntu umwe yarapfuye undi arakomereka bakubiswe n'inkuba muri komine ya Vyanda intara ya Bururi kuri uyu w'Imana amakuru avaho Ivyanda amenyesha ko wakomeretse yakomerekeye ku mutumba Kigutu wo muri komine nyene iruhande yabo bantu inka zitanu nazo nyene zarapfuye zikubiswe n'inkuba muri iyo mvura yariko iragwa ku mugoroba wa kuri uyu w'Imana ku mutumba Kigutu wo muri komine ya Vyanda amakuru nayo dukura mu gisagara cha Bujumbura yemeza ko muri zone ya Musaga amazu yababa 200 harimo amasengero 4 yagurutse hamwe n'ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya yo mu Kanyosha muri kino gihe abanyagihugu bakaba bari mu kangaratete aya makuru aremezwa n'abajejwe intwaro bo hasi aho bavuga ko bazibutse mu gihugu cyo kwegeranya ibyononekaye kugira ngo barabe uko botanga ivyegeranyo kuba bakurira kugira ngo baronswe imfashanyo saho nyene muri zone ya Musaga gusa imvura yononye ibintu no muri zone ya Kanyosha ni nkuko nyene amakuru dukesha abanyagihugu bo muri iyo zone avuga ko amazu 17 yagurutse ibiri muri iyo bironekara aho akaba ari muri quartier Nkengabusoro hamwe n'inzu idandarizwamo imiti yagurutse muri Musama ibyariyo byose birononekara iyo mvura kandi yaratumye ibiti bihenuka mu bice bitandukanye hagati mu gisagara cha Bujumbura aha tukavuga n'imbere y'ibitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore hamwe no kwibarabara byitiriwe kwa Gasore aho bita kuri Fidodido abanyagihugu bahuye n'ivyago bagasaba leta n'abagiraneza kubagarukira ko kuko batagira aho bakika umusaya
Parfait mudasigana arakenuye nayo mu gisata cy'agateka kazi na muntu kwica no gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu bikogwa n'abari mu nzego z'umutekano ivyo bimucegeranyo cishiramwe giyemeje gukurikirana ibijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB mu mfunyavunyo cyasohowe kuri uyu wa 2022 ntwarane ico cegeranyo kigaruka ahanini kubwicanye bwakorewe abantu batatu muri komine Burambi intara ya Rumonge mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bikuru bikuru muri ico cegeranyo tubibwirwa na mugenzi wacu Bonfils Niyongere
Itotekirani chishiramwe IDHB kilagaruka kubugita nye bugakorewe umutama Egide Sindayiga ya wimilaka mirongi tanda tunine ya sandavzi kwa mirongi biri nagata anunzero uyumaka inyuma yukubwezwa igufa mogi polisi. Itotekirani yokandi kilagaruka kuiganda gugwa abanje kubwezwa igufa koteni ungeko yari yafashwe nigi polisi achaganda guwaze imizi tanu niganda gugwa jadeo gasias niongabo bakunda kuita kome kubugita nye yakore ushkanubu burimo igifungo cyinshi imbere yuko sandaba Egide Sindayigaya yari yaborejwe igufa n'abakozi biperereza wo mutama w'imyaka 64 yari yakubiswe ikintu kimeze nk'ikimoko gikozwe mu bwoko bwa plastike yongera ategwa inshinge atari hake ategekwa kuryama ko mbaho ziriko imisumari no gufukama kudufuniko tw'amacupa y'inzoga nk'uko tujegeranyo kibandanya kivuga aho hose yaborezwa igufa kugeza ku bimba by'irondoka mutama Egide Sindayigaya yategekwa kuvuga ko yoba yarazi ivyerekeye murumuna we Deogratias Niyongabo batazira kome co kimwe na Prote Niyunge ko bavuga bose uko ari babiri ko bari mu migwi y'abantu bitwaje ibigwanisho nkuko ico cegeranyo ca IDHB kibandanya kibivuga. Ico cegeranyo kandi kivuga ko igandagurwa rya Deogratias Niyongabo batazira kome kwa 16/0 nawe nyene ko yagandaguwe mu buryo budasiguritse kuko bivugwa ko yabanje gufatwa n'abapolisi mu nyuma bakamurasa bavuga ko bariko baragwana kome na Proteine yunge ko bose bagirizwa kuba bari mu migwi y'abantu bitwaje ibigwanisho. Hari abategetsi babiri mu ntwaro bo hasi bari baherutse Uganda kugwa nabo nyene mu buryo budasiguritse. Abantu bagera kuri 12 nabo barahagaritswe bamwe mbere bahagarikwa hadakurikijwe amategeko abenshi bakaba bahagarikwa kuko bo bafitaniye ubucuto bucanke buriya nabo bantu batatu bagandaguwe aribo Egide Sindayigaya Deogratias Niyongabo benshi bari bazi ku izina rya kome na Proteine yunge ko ishyirahamwe IDHB rikaba ryarakurikiranye kandi kuboreza igufa byakozwe n'abakozi b'iperereza bikoregwa abantu bafashwe mu mpera z'umwaka w'2020 no mu ntango z'umwaka w'2021 ku bantu bavuga ko bari kubakorana n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho yari yateye igihugu. Inyuma y'iminsi 11 Egide Sindayigaya asandabiye mu gajo k'ipolisi mu Rumonge umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwa gatanu ruhuhuma umwaka w'2021 ariko hahimbazwa umunsi mukuru hariwe ubumwe bw'abarundi yamenyesheje ibikurikira ndogure twa mugina leta ijejwe gucungera ko atamuntu numwe ahunyanga agateka kuwundi canke ngo amurenganye ndugaye twa mugina. Ayo majambo yemeza nkuko ico cegeranyo kibandanya kibivuga yamara ngo nuko adaheza ngo akurikizwe. Ico cegeranyo kikavuga ko hari bihushane hagati y'ibivugwa n'ibikogwa mu gihugu c'u Burundi leta nyabuna yari ikwiye guhagarika abo bose bagirizwa amakosa baba abapolisi abakozi bigendereza nabandi bagirizwa gukora ubwicanyi kugira ngo bashikizwe ubutungane.
Bonfis Niyongere nawe ne arakenuye na inayi babwiye mu ntango zano makuru runani rw'amashirahamwe aranira gateka kazi na muntu akorera mu makambi y'impunzi ruyamiriza inyiruzwa niyo hotegwa rikoregwa impunzi mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cha Tanzania. Leopold Sharangabo icegera cy'umukuru w'ugo runana akaba yizeye ko umukuru w'igihugu mushasha wa Tanzania harico azohava hindura kugira ngo agateka k'impunzi kubahirizwe muri ico gihugu. Tumutega amatwi.
Tuvuga ko nuko ari ibintu bitya gahinda n'ibyo baje kuko kutacera impunzi zose ziri mu makamba atandukanye za n'izuhura n'ibyo bibazo bikaboneka neza rero ko ari umugambi wa Tanzania cancane ifatanyije na Leta y'u Burundi kuko byamiboneka ko impunzi zagiye zanyuruzwa izindi zicwa. Rero icyo tubivuga ko nuko ibikorwa ari byamyeho akamu kandi ntigatsinzwa ariko byagiye biboneka ko atagihinduka.
Mbega none nk'icyo musaba umukuru w'igihugu mushasha wa Tanzania ubu mwo musaba iki kugira ngo ashobore kubahiriza agateka k'impunzi?
Ahanini icyo twamusaba ni gukurikirana ibiriko biraba muri ayo makambi. Akenshi arabizi hagiye harasohoka amaraporo atandukanye yaba y'amashyirahamwe akomakomeye y'agateka kazi na muntu yaba ishami ry'umuryango wa Afurika. Ayo maraporo yose yagiye arungikwa ahabwa Leta ya Tanzania. Tukizere ko ashobora guhindura ibintu cyane cyane ko afise amakuru y'ibyagenze aba muri ayo makambi n'abagiye baragirwa nabi.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Ishyirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi ririyamiriza ingene inzego z'ubutabera
z'ubutungane zibijejwe ziriko zirakwega ibirenge mu gushira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuwa gatanu ntwarane uyu mwaka nyene irekura abanyororo bashika 5,255. Iryo shyirahamwe ribona ko uko ari uguhonyanga ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu ryategerezwa gushirwa mu ngiro uwo munsi nyene rigisohoka rigasaba ubushikiranganje bw'ubutungane kwikubita agashi bukarekura abo banyororo. Tega amatwi Jean-Claude Niburu munsi arongoye igisata c'ubutungane mu ishyirahamwe ACAT Burundi.
ACAT Burundi yari yanezejwe cyane no kumva ku igenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka ko umukuru w'igihugu yashize umukono ku itegeko rigira ikigongwe abanyororo, bikaba byari gutuma abanyororo batari bake barekurwa abandi nabo bakagabanirizwa ikiringo cyabo cyo gupfungwa. Twashaka kwibutsa kandi yuko icyo gikorwa cyatanguye mu kwezi kwa 12 aho haba rusasuma amabuhero yose. Ubushikiranganje bw'ubutungane buvuga ko ari ukugira ngo bamenye abanyororo bose bapfunzwe bamenye n'amadosiye yabo hanyuma bashobore kubona ibyo bafatira ko kugira ngo bagabanye abanyororo hanyuma eka mbere abarenganijwe nabo babarenganure. Eka mbere ibyo byarasubiye biravugwa n'umukuru w'igihugu igihe yari karatanga ikiganiro ku bamenyesha makuru. Iryo teka rero ry'umukuru w'igihugu ryavuye ryerekana yuko icyo gikorwa cyatanguye mu kwa 12 cyamaze kurangira kuko abanyororo bategerezwa kuronka icyo gikongo cy'umukuru w'igihugu bari bamaze kumenyekana. Twabivuga twisunze yuko mu ibohero rya Muranza itariki 6 bukeye iyo ngingo ifashwe umuzwubongo w'iryo bohero yahamagaye abanyororo bose bazotaha bukeye itariki 7 ababwira yuko ushikiranganje ubutungane ari bazoza kubirekura. Ikambere ivyo vyarabaye mu bohero rya Gitega. Kuri ivyo vyose rero ACAT Burundi ibona yuko umunsi umwe wonyene urenze umuntu aguma mu bohero kandi yari yateza kuba yararekuwe ari guhonya agateka kiwe, ubu afunzwe atakintu na kimwe cashobora gufatirwa ko ukuvuga ko afunzwe hadakurikije amategeko byo twita detention arbitraire. Ni kubera nyene ubutungane bw'igihugu bugoyagoya ahandi hoho twari kuvuga yuko ku muntu wese no munsi afunzwe yari yaragiriwe ikigongo yari gushobora no kubwitura kugira ngo atunganirizwe. ACAT Burundi rero ifatiye ngaha kugira ngo isabe umushikiranganje w'ubutungane wewe yasabwe gushyira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu ko yo kora uko ashoboye kose kugira ngo ibi bintu abikure mu nzira arekure abanyororo bateza kurekurwa mu nyungu y'ubutungane kugira ngo abantu bose bateza gusohoka batunganirizwe.
Yari Jean-Claude Ntiburumunsi akabarongoye igisata c'ubutungane mu ishyirahamwe ACAT Burundi. Mukanya turabandanya n'amakuru tukabateguriye.
Ni gute twokarabe iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cya coronavirus? Nugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako nakamo kahajyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Hari ukutumvikana hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya Murama muri komine Kirundo yarakubiswe arashaya, abamukubise akaba ari indongozi z'imbonerakure muri iyo ntara zirabanayingwe n'aba CNDD-FDD bayoboka Nziga Masabo batazira gihahe yahoze ari umushingamateka. Ni inkuru tubaza François Bizimana.
Marikondo wa mahoro numunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD akaba n'umuyobozi w'ishure gisumbuye ry'ubuhinga rya Murama riri muri komine n'intara ya Kirundo. Ku munsi wa gatanu w'inondwi iheze yarakubitswe arashaya n'umugwi imbonerakure zifadikanije n'abapolisi bacunze agasho k'inyamiramabi aho mu Kirundo, ubu akaba ari Kiruruma. Inkomoko yo gusinzikarizwa ubuzima ngo akaba ari kutumvikana guke hagati y'abanywanyi kurangwa mu mugambwe CNDD-FDD aho mu ntara ya Kirundo. uyu yakubiswe asanzwe ayoboka uwahoze ari umushinga mateka Reveriano Nziga Masabo azwi cyane ku izina rya Gihahe abakubise uyu muyobozi w'ishure harimo ubutwara imbonera kure ku rwego rw'intara Abel Nkurunziza bakaba baziza uyu muyobozi kuba yagiye kuraba bagenzi bafashwe batatu barafungwa na mustaneri w'intara ya Kirundo ngo akaba hari nyuma yo gushwana hagati y'iyo migwi ibiri ariko acafungwa abashigikiye Gihahe umugwi wundi ari nawo urabana ayingwe n'abashigikiye Gihahe n'abagumya banga bayoboka Colonel Anastase ubu akomeye kandi akaba n'umukomiseri mu mugambwe CNDD FDD abo ku ruhande rw'abashigikiye Gihahe ngo aho bigeze n'agatotezo bakoregwa bagiye kwitura umukuru w'igihugu tubibutse ko uyu yahoze ari umushinga mateka batazira Gihahe avugwa cyane mu madosiye atari make yo gusinzikariza ubuzima abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD na cyane cyane akiri mu banga y'ubushinga mateka yaba uyu Colonel Anastase yaba Gihahe ekanurongoye imbonera kure aho mu Kirundo twabarondeye ngo batange umuco kuri uko gutumvikana ariko nitwabaronse
François Bizimana naye mu makuru avugwa mu ntara ya Rumonge segeza ryo gucandaga abana kugira ngo bakingigwe indwara y'ubukangwe ngo ntijyagenze neza muri iyo ntara amakuru avaho avuga ko bamwe mu bavyeyi bo babatajanya abana babo kuronswa izo ncancho imvongo bahari ibihuha bivuga ko zobali nchancho z'umugera wa corona habajeje igisata c'amagara y'abantu muri iyo ntara bakabasaba ko abantu bo kwirinda ivyo bihuha bagacandagisha abana babo Prosper Ndisabire
urwo rucancho rwari rugenewe abana bafise kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 4 n'amezi 9 rwari ko ruhabwa abo bana mu gihugu cyose kuva ku munsi wa 3 gushika ku munsi wa 5 w'indwi iheze mu ntara ya Rumonge iryo sekeza ntigitabiriwe neza nkuko amakuru ava aho muri iyo ntara bivuga ayo makuru abana nyavuga ko kwishyure ry'abana bato bato bimenyereza bita maternelle muri rurimi rw'igifaransa ryo ku mutumba mitonto muri komine ya Rumonge ku munsi wa mbere abanyeshuri bahiga nta n'umwe yatonze ivyo ngo bikaba vyavuye kubihuha vyakwiragijwe mu bantu bo muri ico gisagara ko goba ari urucanco rw'ikiza ca coronavirus nkuko bamwe mu banyagihugu bavyigana ivyo kandi biremezwa n'urongo iryo shure ryo kwimenyereza rya maternelle riraho mu mitonto Muganga Jean-Claude Nikumasabo arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge nawe nyene aremeza ko ibitigiri by'abana barungitswe guhabwa urucancho ari bito muri iyo ntara ya Rumonge. Mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ryo kuri uyu wa 19 ntwara n'uyu mwaka, ubushikiranganji nabwo nyene bumenyesha ko bwongereje ikiringo cyo gucandaga abo bana kuko ku rwego rw'igihugu ibiharuro by'abana bidashimishije. Ibiro vy'umushikiranganji bikamenyesha ko iryo sekeza rigiye kubandanya kuva kuri uyu wa mbere gushika ku munsi wa 3 ku mavuriro yose acandaga. Mu ntara ya Rumonge urongoye intara y'ubuvuzi asaba abarongoye intwaro gufasha mu guhimiriza abavyeyi b'abana bafise imyaka yo gukingirwa ubukangwe kugira ngo babajane kuri ayo mavuriro bacandagwe. Asaba kandi abo bajejwe intwaro ku mitumba ko bokurikirana bakanahagarika abakwiragiza ibihuha maze bagahanwa.
Nunga duce dusozera makuru yacu yo kuri uyu wa mbere dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Jospin Nduwimana niwe yatumye ano majwi abashikira Bela Gloria Kinora Kawarije na yabashikirije mugira ibihe byiza mwese.